Radio Güney Amerika. Radio Güney Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Kuri internet mudusange kuri waeshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, ndi kumwe na bagenzi banje dufatanyije kuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi abahagarariye u Burundi mu bihugu bituranye na Ukraine baravuga ko leta y'u Burundi ikomeje gufasha Abarundi babaga muri icyo gihugu.
Icyo kiriko tuagaragaza ni gukora turahana amakuru, hanyuma wewe abanciye ko nkaca amakuru ndayashikiriza ubutwara ambasade y'u Burundi muri Turikiya, kuko niwe asanzwe ari aba Ukraine, nawe agaca afata amatelefone bakavugana n'abo bantu.
Uwo ni ambasaderi Edouard Bizimana uhagarariye u Burundi i Moscow mu Burusiya. Uganda ikomeje kwakira impunzi nshya ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imvura nyinshi irimo kugwa muri iki gihe muri Tanzania ibangamiye zimwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rirasaba ibihugu bihana imbibe na Ukraine gufungura imipaka yabyo abanyafurika barimo guhunga bava muri icyo gihugu, hanyuma bakabona aho banyura. Fidel Niyongabo arakomeza.
Abanyafurika n'abandi banyamahanga ibihumbi n'ibihumbi, cyane cyane abanyeshuri, bariko bagerageza kuva muri Ukraine kuva Uburusiya butangwa ibitero muri icyo gihugu ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri. Abantu barenga ibihumbi 800 bahunze Ukraine barakiwe n'ibihugu bibanyi biri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya. Amasanamu ya video yerekeye ikumirwa ry'abanyafurika mu bibanza abantu bategereramo amatereni n'ibibanza biri ku mbibe abantu bajabukiramwo yarahererekanijwe ku mbuga ngurukanabumenyi. Uchizi ya Mseteka, umuvugizi w'ishyirahamwe HCR muri Afrika y'Epfo, avuga ko iryo shyirahamwe ritarasuzuma ayo makuru ko yamara ririko risaba ibihugu bihana imbibe na Ukraine gukora ibishoboka kugira abantu bose bariko bahunga icyo gihugu bafatwe cyo kimwe. Amenyesha ko ishyirahamwe HCR rifise impungenge ku makuru avuga ko hari abantu bariko bakumirwa kubera ibara ry'urukoba rwabo. Atangaza ko bariko barabikwirikiranira hafi. Avuga ko HCR yahumurijwe ko gukumira abantu bifatiye ku ibara ry'urukoba atari imigambi ya leta. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika nawo nyene utangaje ko utewe impungenge zikomeye n'amakuru avuga ko abanyafurika muri Ukraine bariko barahunga bariko barangirwa uburenganzira bwo kujabuka imbibe z'icyo gihugu.
Urakoze Fidel Niyongabo. Turacyari kumwe, turacyavugana none kubibera muri Ukraine. Ivuga ko ikomeje kurwana mu mujyi wa Kherson kugira ngo iwugumane mu majyepfo rero y'icyo gihugu, mu gihe Uburusiya bwo buvuga ko bumaze kwigarurira uwo mujyi. Fidel Niyongabo n'ubundi urakomeza.
Uburusiya bwongereje ibitero vy'amabombe mu bice bikomeye bibamwo abasivile. Ibihugu vyo mu burengero bw'isi bifise impungenge kw'ico gihugu kiriko gikoresha uburyo bukomeye kugira gishobore kwinjira mu isagara cari citeze ko cari gufata atangorane. Ibitero bikomeye vy'amabombe vyabereye mu gisagara ca Kharkiv kiri mu buseruko bw'igihugu kirimwo abantu 1,500,000. Inyubakwa ziri mu gice kiri hagati muri ico gisagara zasenyuwe n'amabombe. Abategetsi bo muri ico gisagara bavuga ko abantu 21 bishwe n'ibisasu vya muzinga n'amabombe y'indege z'ingwano mu kiringo c'amasaha 24 arangiye. Abandi 4 bishwe mu gitondo c'uno munsi kuwa gatatu. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijambo ryiwe ry'umwaka yashize, Vladimir Putin yari yibajije ko yari kwinjira muri Ukraine atangorane na gatoyi kandi kwa makungu yari kurorera. Ngo yamara yahanganye n'uruhome rw'inguvu z'abanya-Ukraine atari yiteguriye canke yibajije. Uburusiya butangaza ko bwarungitse ababuserukira mu ncuro ya kabiri y'ibiganiro vy'amahoro muri Bielorusiya hafi y'urubibe. Yamara Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Uburusiya bukeneye guhagarika ibitero vy'amabombe niba bushaka kuganira ivyerekeye amahoro.
Ya abimukira 500 binjiye mu gice cya Melia baciye ku mupaka w'igihugu cya Espagne bavuye muri Maroc nkuko abategetsi bo muri icyo gice babitangaje uyu munsi kuwa gatatu. Nanone Fidel Niyongabo.
Sabrina Mo aserukira leta ya Espagne muri Melia yabwiye radio yaho Sedena Copco yatangajwe nuko abantu barenga 2000 bagerageje kwinjira muri cyo gice bavuye ku butaka bwa Maroc. Igitegeri kinini cyane kitari bwibonekeze imbere yaho. Abantu bariko bahunga ubukene canke uruhagarara bararindira indwi canke mbere n'amezi atari make mu micungararo y'ibice vya Melia na Ceuta vye gukira Espagne biri mu buraruko bwa Afrika ku nkengera ziba hari Mediterane kugira haboneka akaryo ko guca mu ryahumye abapolisi ku mpande zose z'urubibe. Babishoboye baragerageza kubandanya bagana igihugu ca Espagne hamwe n'ibindi bice vy'Uburaya. Radio Sedena Cop yerekanye amasanamu ya video ku mbuga ngurukana bumenyi y'abimukira bariko bagira iminsi mikuru bamwe muri bo buzuye amaraso igihe bariko berekeza ikibanza c'abimukira hagati mu gice ca Melia. Icyo kibanza gishobora kwakira abantu 480. Ibiro vya leta yaho vyasohoye itangazo rivuga ko abajejwe gukingira imbibe za Maroc barengewe igihe abantu atari munsi 2500 bagerageza kwinjira mu gice ca Melia igihe c'isaha 5 n'igice zo mu gitondo zaho. Bamenyesha ko abantu bari bitwaje inkoni bateye amabuye abari bajejwe gukingira imbibe 500 muri bo bashoboye kwinjira muri ico gice. Abimukira batatu n'abajejwe gukingira imbibe za Espagne batatu bavuwe inyuma yuko bakomeretse bisanzwe.
Urakoze Fidel Niyongabo. Mbere yuko tukurekura ngo ukomeze ukore andi makuru tugeze ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika, reka tugusabe utubwire uko umuryango w'abibumbye ONU wemeza ku nshuro ya mbere uyu munsi kuwa gatatu umugambi ujyanye n'amasezerano yo guca plastike mu mahanga.
Ishyirahamwe ONU rimenyesha ko ari amasezerano azoba akomeye cyane yerekeye gukingira ibidukikije azoba ashyitswe ko kuva habaye amasezerano ku ihindagurika ry'ibihe y'ipari yo mu mwaka w'2015. Ibihugu bigize ishyirahamwe ONU byagize ibiganiro mu kiringo kirenga indwi i Nairobi muri Kenya kugira byumvikane ku masezerano agenewe kugira umuziro ibintu bya plastike bigiramira bikomeye ibidukikije. Itegekanijwe ko abategetsi b'amareta bemeza mu mpera z'uyu munsi ingingo itegekanya ibizoba biri muri ayo masezerano bitegekanijwe ko azoherahezwa mu mpera z'umwaka w'2024. Itangazwa na Inge Anderson, umuyobozi nshingwabikorwa w'umugambi w'ishyirahamwe ONU ujejwe ibidukikije, yabwiye abaserukira ibihugu byabo bari Nairobi ko amasezerano agira umuziro ikoreshwa ry'ibintu bya plastike yoba ari amasezerano akomeye cyane. Yamararagabisha ko kugira amasezerano ariyo yose ashikwe ko bizova ku vya nyuma bizoba biri muri ayo masezerano akiri karaganirwa. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryatangaje ku munsi wa mbere kw'integuro y'ingingo itegekanijwe ko ifatwa uno munsi kuwa gatatu ivugwa ko amasezerano agira umuziro ikoreshwa ry'ibintu bya plastike azotegerezwa kubahirizwa.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye no kuri Y3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyahere muri Uganda ikomeje kwakira impunzi nshya ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abazi ubu baza ahanini baturutse mu turere igisirikare cya Uganda UPDF gihigamo abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba ADF. Iyi nkuru turayibaza mugenzi wacu Ignatius Bahizi ukorera muri Uganda.
Ishyirahamwe ryita ku mpunzi ASEA ryatangajwe rya Amerika ko impunzi nyinshi zirimo guturuka mu turere twibasiwe n'inyeshamba za ADF nka Nobir, Bugando, Diapande, Oicha n'ahandi, ariko hakaba hari n'abahunga bava i Rutshuru na Goma, aho hose akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa ASEA muri Uganda Wendy Kasuja yatangarijwe rya Amerika ko impunzi zirenga 8,000 zimaze kwakirwa muri Uganda kuva uyu mwaka utangiye.
Most of the new arrivals are fleeing conflict since the year 2022 began.
ati abenshi muri aba bashaba bahunga makimbirane kuva uyu mwaka wa 2022 watangira Uganda imaze kwakira impunzi 8,251 bambuka bakiye ku mipaka itandukanye mu karere ka Bundi buryo gahanya urubibi na Kongo. Zimwe mu mpunzi zimaze kwimurirwa mu makambi kandi inkambi zimwe zimaze kuzura n'izindi ziri hafi kuzura. Kuri ubu imibereho y'izi mpunzi imeze neza, zahawe inkunga y'ibiryo n'ibitari ibiribwa mu gihe zitegura kugabana ibibanza. Icyakora kugabana ibibanza biratinda kurenza umuvuduko impunzi ziza, kandi ibyo bikaba bitera ubwinshi mu bibanza barimo.
And that's leading to congestion in the places they are currently staying.
Abashinzwe umutekano muri Uganda baraburira abanyayuganda mu bice duherereye n'umupaka kuba maso cyane, kubera ko bamwe mu bagize umutwe wa ADF bashobora kuza guteza umutekano muke muri utwo turere bihishe mu mpunzi. Umuvugizi w'ibikorwa by'isirikare cya Uganda byo guhasha ADF mu majyaruguru ya Kivu, Major Peter Mugisa, yatangarije abanyamakuru yuko intagondwa za ADF zihunga ibitero byabo, zigaba ibindi bitero byo kwihorera ku baturage b'abasivile nk'abibasigwe mu ijoro ryo ku cyumweru ubwo igisirikare cya Uganda cyasenyaga imwe muri ayo matsinda ya ADF. Major Mugisa avuga ko bashoboye gutabara bamwe mu banyekongo bari bashimuswe na ADF muri iyo mirwano yo mu ijoro ryo ku cyumweru.
And 8 children were rescued.
Ati abantu 8 ni babanyekongo barokwe muri ADF, kandi imfungwa 3 z'intambara za ADF nazo zirafatwa. Ibitero byo kwihorera ku basivile byari byitezwe ukwizo ntagondwa zitsindwa, ariko ibi byose biri hafi guhinduka amateka. Barimo gutakaza abarwanyi benshi hamwe n'intwaro. Uganda yakira impunzi z'abanyekongo zigera ku 500 nk'uko bitangazwa na leta. Bamwe muri bo akaba bamaze imyaka irenga 10 muri iki gihugu. Ariko rero umubare w'abahunga usa nkwiyongereye ingabo za Uganda zifatanije n'ingabo za Kongo zatangiye kugaba ibitero kuri ADF mu mpera z'umwaka ushize. Igihe igisirikare cya Uganda kizamara muri uwo mugambi ku butaka bwa Kongo nticyasobanuwe neza, kandi hariho amakuru makeya cyane ku bijyanye n'ibikorwa byabo kuri ubu. Ariko vuba aha Minisiteri y'Ingabo ya Uganda yasabye Inteko Ishinga Amategeko kwemeza amafaranga yo gukomeza ibikorwa bya UPDF muri Kongo kumara umwaka wose. Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibiratangira imishinga ihuriweho n'ibihugu byombi y'ibikorwa remezo birimo kubaka imihanda muri Kivu y'Amajyaruguru. Bizakenera ingabo za Uganda kugira ngo zirinde umutekano w'abakozi n'ibizakoreshwa muri iyo mishinga y'ubwubatsi, kandi biteganijwe ko iyo mishinga izafata igihe kirekire. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, reka tugushimire kuri iyo nkuru. Tuve noneho muri Uganda tujya muri Tanzania, kw'imvura nyinshi irimo kugwa muri iki gihe ibangamiye zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta. Abana, abagore batwite, n'abageze mu zabukuru, n'abarwaye indwara zidakira batuye mu nzu zishaje nibo ahanini bari mu ngorane zikomeye. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Joven.
Imvura nyinshi irimo kugwa mu ntara ya Kigoma muri iki gihe iryoheye abaturanyi b'abarimyi, ariko si kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zituye mu nkambi ya Nduta kubera uburaro bubi kandi yaciye igihe kirekire batarasanurirwa amazu. Abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abavuye mu nkambi ya Mutenderi baheruka kwimurirwa mu nkambi ya Nduta hamwe n'abandi basanzwe harimwo abana, abibungenze, abageze mu zabukuru hamwe n'abagwaye indwara zidakira, bose hamwe mu gitukurase bagira hafi 17,000. Muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi, cyane cyane kunyagirirwa mu nzu. Imbeho nyinshi ituma indwara n'imisonga mu bana n'abageze mu zabukuru. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Ijwi ya Amerika.
Barazi kuva tugishika ngaha hasanduwe abantu bakeye babahihema, cyo kuva nkishika ngaha ihema ndakuye hasi ngo nasize ruguru, kandi ukaza muri aya masaha ihema lirava. Sivyo hageze mu ijoro imvura iguye nugutara ntara niho woraba ngahari ibintu twasize ko kugira ngo ahantu hari ntoboro azaharagira gute kubishambara nk'ibi by'amahema by'abagunira kugira ngo umuntu arabe yuko yokwikinga imvura
ubwo buhema twakuye ku matware eti nitwe nibwo twisasira nabwo nyene nkavugira nkabwanikira umva rero izo zose n'ingorane
kuko duhahura n'ibivumbu tugasanga kirayitatamuye ihene ikaguruka igashita abaguruka rero icyo usanga umaze kuyisubiza kunzu kandi icyo usanga irikirava igumira ikirava twatuhagaze ntamasha gusinzira
ubwo n'ibyo byose wabireba rero bigeze kuri umuntu w'umugabo mu rugo n'uso utigeze nyagi gutigeze ugira gute ibazo bikubanye ngo tuhagaze mu bana agakiro wakenye
rero kweri ndibaza ko yimwe ne dufashe kugira ngo irabe ukuntu idusa nasanira nk'amazu idufashe mu bintu by'ifungurwa kugira ngo twonge gwindya twonge gwo kandi ugusakarigwa namba babona ko bo dushaka no kuduhunda bakaduha amabati kuko ibati ntihuse kugira nte gutabuka bakadufasha muri ubwo buryo
uretse imvura abatuye mu nzu z'amahema bugarijwe n'ibibazo byinshi muri iki gihe cyo kimwe n'izindi mpunzi zose ni mu gw'imfashanyo za nkenerwa zidatangwa nk'uko bisabwa bigatuma ubuzima bugora cyane iminsi hafi yose batuye mu nkambi
kimwe gusa nuko tuvuze ibintu twebwe ngaha mu nkambi hariho amashyirahamwe menshi mu bihe byahera yaza tubaza ibintu ukuntu tubayeho tukabisigura mugabo tubivuze tukitega yuko ibyo twavuze byasohoye tukakena
inzara ntaho tujya ntaho turaba ntaho twirukira ntanaha none ubona twakora iki inzara hari rarenga tutariye kugira ngo tujiganye kacangaho tukatuna none twicaye uko ubona twobaho gute tembo n'amagogwa twayateye twateye n'amagogwa kwera abatama kazi n'abatama turaza gupfa
kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi none ubona twobaho gute
uburaro ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe rigenewe gisata cyo kubakira inzu y'impunzi Norwegian Refugee Council ibice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi zishaje mu mwaka w'2020 iryo shyirahamwe ryamenyesheje ko yubakiye imiryango 1,548 kuva ubwo nta bandi barubakirwa inzu zikomeye uretse abavuye mu nkambi ya Mutenderi baheruka kubakirwa inzu z'amahema gusa kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika
Arakoze James Joven mu ijambo rye rya mbere ry'uko igihugu gihagaze ku mugoroba wo kuri wa kabiri nubwo nyine nejo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yakoresheje amagambo akomeye mu kuvuga ku bakeba be bategekesha igitugu yagarutse kandi ku bitero Burusiya bukomeje kugaba kuri Ukraine umukuru wa Amerika yanahumurije abaturage be bahanganye n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 agaruka kwizamuka ry'ibiciro no kutumva ibintu kimwe kwiyongereye hagati y'amashyaka abiri y'abakeba muri Amerika reka iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika tuyigezweho na Themistocle Mutijima
Mu ngingo hafi ya zose z'ijambo yavugiye imbere y'abagize inteko nshinga amategeko ya Amerika, Perezida Biden yongeye gushimangira indangagaciro yo kugira ubumwe yamye akangurira abanyamerika nk'uko yari yanabigarutseho mu ijambo rye rya mbere nka perezida akimara kurahirira inshingano. Muri iri jambo ryamaze isaha yose yabaye nk'ukomoza ku bibazo hafi ya byose bihanze Amerika muri iki gihe kuva ku ntambara yo muri Ukraine ku bukungu bwa Amerika ku cyorezo cya coronavirus kugera yewe no ku mavugurura mu mategeko nkarebana n'uburenganzira bwo gutunga imbunda narebana n'uburenganzira bwo gutora kuri ibyo byose perezida wa Amerika yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu rukumbi mu isi cyagiye kibyaza buri ngorane gihuye nazo andi mahirwe Ingingo irebana na Ukraine, Perezida Biden yayimazeho iminota igera ku 10. Muri icyo gihe abagize inteko bakaba bazamuraga amabendera y'umuhondo n'ubururu nk'uburyo bwo kwifatanya n'abanya Ukraine mu ntambara bahanganyemo n'Uburusiya. Akaba yanahatangarije ko afunze ikirere cya Amerika ku ndege z'Uburusiya. Mu ijambo rya komewe amashyi n'abagize inteko nshinga amategeko bose abademokrate n'abarepublikani Perezida Biden yavuze ko kuva muri iyi minsi itandatu ishize Perezida Vladimir Putin yashatse kujegeza imfatiro z'isi yigenga yibwira ko izamwunamira kubw'ibikangisho bye nyamara yibeshye ati ariko yisanze yabaze nabi yibwiraga ko aziroha muri Ukraine n'isi yose ikamwiroha inyuma nyamara ahubwo yagonze urukuta rufite imbaraga atatekerezaga yahahuriye n'abaturage ba Ukraine Mugushimangira iyo ngingo yo kwifatanya na Ukraine, Madame Oksana Markarova, ambasaderi wa Ukraine muri Amerika, yari kumwe na Jill Biden, umugore wa Perezida Biden, aho yakurikiraniraga ijambo. Kandi abari aho bose bahagurutse bamukomera amashyi. Ibiro by'umukuru wa Amerika White House byatangaje ko Madame Biden yadodesheje ururabo rw'ibara ry'igihwagari rusanzwe ari ikirango cya Ukraine ku kuboko kw'ikanzu ye y'ubururu bwijimye yari yagennye kwambara kuri uyu munsi. Kubirebana n'icyorezo cya coronavirus, Perezida Joe Biden yagize ati: "Biturutse ku ntambwe twateye, bivuye ku kwihangana kwanyu ndetse n'ibikoresho dufite, uyu mugoroba nababwira ko turimo kugana imbere dutekanye, twerekeza kuko ibintu byahoze mbere y'icyorezo." Umusesenguzi Noam Ornstein, akaba n'umushakashatsi mu kigo cyo muri Amerika kibanda kuri politiki mu miyoborere n'ubukungu n'imibereho myiza, avuga ko kuba Biden yibanze kubyemeranywaho na benshi byamufashije muri iri jambo rye. Intambara yo muri Ukraine yabaye ingingo igarukwaho cyane n'ubutegetsi bwa Amerika muri ibi byumweru bibiri. Leta zunze ubumwe za Amerika n'abanywanyi bahuriye nayo mu muryango wo gutabarana wa OTAN bashyiriyeho Uburusiya ibihano bikomeye byatumye ifaranga ryabwo ritakaza agaciro, ndetse n'ibiciro biragwa ku isoko ry'imari n'imigabane, kandi banijeje guha Ukraine intwaro n'izindi mfashanyo. Ariko Perezida Biden yavuze ko nta basirikare ba Amerika bazajya kurwana muri Ukraine. Umusesenguzi Noam Ornstein agasanga nubwo abanya-Ukraine barimo kurwana inkundura muri iyi minsi, ariko iminsi iri imbere ibyumweru cyangwa se amezi bishobora kubabera bibi cyane ku rugamba. Kuri bamwe mu bakurikiranira ibintu hafi bagasanga hari hakenewe gufatwa izindi ngamba zirenze ku z'Uburusiya bwafatiwe. Abo barimo Brett Bruen, umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi Global Situation Room. Bamwe mu bakunze kunenga cyane Biden kandi ntibari iminwa barimo n'uwo yasimbuye ku butegetsi Donald Trump, wavuze ko nta ntambara yakabaye yarabaye muri Ukraine, ko biteye agahinda kuba Biden, OTAN n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi barananiwe bene ako kageni kugera ubwo bareka intambara igatangira. Ijambo rya Perezida Biden ryakurikiwe n'igisubizo cya guverineri wa leta ya Iowa, Kim Reynolds, wo ku ruhande rw'abarepublikani, washinje perezida kuba nyirabayazana w'izamuka ry'ibiciro muri Amerika hamwe n'izindi ngorane. Uwo akavuga ko abarepublikani biteguye kuyobora nubwo intebe y'umukuru w'igihugu ifitwe n'abademokrate. Mu bukungu, Perezida Biden yibanze ku ntambwe nye ateganya gufata, izo zirimo kongera ibikorerwa muri Amerika no kongerera imbaraga uburyo bwo kugeza ibicuruzwa ku masoko, gukora ibishoboka mu kugabanya ibiciro by'ibiribwa, guteza imbere ihiganwa riboneye mu bucuruzi mu rwego rwo guteza imbere inganda nto no gukuraho inzitizi zo kugera ku mirimo yishyura neza. Iri jambo kubyerekeranye n'ubukungu ryabaye nk'iricamo ibice abagize inteko ya Amerika, aho bamwe bazamuye amajwi berekana kutemeranya na gahunda yo gusohoka mu ngaruka za coronavirus yitiriwe gutabara abanyamerika American Rescue Plan mu cyongereza.
Temistocle Mutijima atugezaho inkuru y'ijwi rya Amerika ivuga ku ijambo ngaruka mwaka Perezida Joe Biden yari yagejeje ku gihugu cye. Yimukomeje kumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turagaruka mu kanya.
Bakunzi b'imikino, irushanwa nyafurika rya basketball riragarutse ku nshuro ya kabiri. Iryo y'umwaka ryitabiriwe n'amakipe 12 y'ibihangange ya Afurika. Ruzambikana guhera tariki ya 5 y'ukwa gatatu kugeza 28 z'ukwezi kwa gatanu. Turagutumiye gukurikira ijwi rya Amerika izakugezaho iyo mikino yose. Kwese hamwe ibihugu 54, amakipe 12, umugabane umwe hatsinda umwe. Karabaye.
Mugenzi wacu Eddie Rwema rero arabatumye gukurikirana iyo mikino. Tugaruke rero kuri iryo jambo mu kanya twumvaga rya Perezida Joe Biden yagejeje ku Banyamerika avuga ku bibazo bitandukanye. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yarigarutseho na Professor Athanase Gahungu wigisha muri kaminuza ya Chicago, aratubwira uko baganiriye ijambo n'iryabo bombi.
Ikintu cya mbere cyanezereje mu ijambo ry'ejo ni uko kuva mba muri kino gihugu ndonka ubwenegihugu ntari bumve ijambo ryashoboye ryoha kunganya ibyo yavuze ejo Perezida Biden. Wumvise uko yabivuze, hari abantu bari bamaze kuza baravuga bati kumbure Perezida Biden aje muri iyi minsi uko abantu bamwemera byarasubiye hasi bose, nibaza yuko aricyo gituma abamufashije kwandika ijambo yashyikirije abanyagihugu muri State of the Union baryohoreye neza rikajoha kandi abantu bakarifata neza. Twagiye turaraba ko abantu baza baba ba Republike baba ba Demokrate kujya kuntu baza barava hasi bebe berekana yuko ibyo umuntu ari karavuga n'ibyo byaracyoshe kose kubona yuko ikintu umuntu yo kwita bipartisanship cyarabaye mu cyabo cyabaye cyo
kuyerekeye ingwano mu gihugu cy'u Burusiya Perezida Joe Biden yarashikije Abanyamerika utwigoro yagize kugira ngo amakungu yose yifatanye na Amerika kugwanya no mu gutuza eka no kwiyamiriza ibitero by'igihugu cy'u Burusiya muri Ukraine icyo kintu mubona ko ari ikintu yashoboye kujijura ko Abanyamerika
cya kintu yaragishikirije neza kumbura abantu bazuvuga bati icyo kutwereka neza turi Abanyamerika icyo dukuraho muri ibyo turiko turagira mu kigoro turiko turagira nibaza ko yabigize kwerekana yuko Uburusiya na Perezida Putin ubu bazoba barupfabonye ne amafaranga yabo yagabanutse bakababuza ngubu indege zabo zosubire guca hejuru ya Amerika amafaranga yaho bimwe bita stock market bikaba byagabanutse rwose hanyuma ukabona nuko bari kubarafasha baraha amafaranga barungikiye Ukraine hanyuma kandi agaca ahumuriza Abanyamerika ati ntimutinye twebwe Abanyamerika ntituzorungika ingwano muri Ukraine mugabo tuzofasha ibyo bihugu byose bikikije Ukraine kugira ngo Abarusiya ntibabandanye
ku bindi bintu bihambaye yashikije yaravuze cyane cyane ku byerekeye ikiza cya COVID-19 nk'uko mwabibonye benshi mu nama nshingamateka ntibari bambaye udupfukamunwa ijambo yashikirije yo kwerekana ko icyo kiza yakoze ibishobotse byose kugira ngo agituze n'ubutumwa Abanyamerika nka bose bashobora guhurirako
ego n'ubutumwa bahuriyako kuko urabona kuva bya COVID bitangura abamwe baratatatse batwebwe dutegerezwa kubona izo masike ubwo bupfukamunwa bukwiye hose tukabona aho umuntu yoza gusuma abana bakigira muhira abandi nabo bati ibyo o nibi ntabwo dushaka ubu rero kubona Perezida Biden ubu rero ko twamaze kubona yuko abagwa ibyo kurwara corona ibyo kwicandagisha byamaze kuba neza kurwara corona byasubiye hasi ati reka rero tureke abantu bidagaze nk'uko bahora kandi yaciye abyerekana uwari kararaba kuri televiziyo Perezida Biden n'abamukurikira nabo bari kumwe nta bupfukamunwa bari bambaye abari bambaye ubupfukamunwa bari bakeyi rwose bari bakeyi rwose
muri politiki yo mu gihugu hagati Tanazi Gahongo nk'uko mubizi ifaranga ryarataye agaciro ibyo bita inflation Abanyamerika bagiye kugura lisansi y'imodoka zabo basanga izimbye amajambo yashikirije ku byerekeye ukuntu ubutunzi bwifashe ukuntu amataxi eka muri rusange ibintu byose biraje nshinga Abanyamerika muri baza ko ashobora kuba yarabahaye akizero
akizero iyo amafaranga yamaze gukoroka Frederico akizero karahita karagora kuza mugabo yarabishikirije neza ababwira ati ikintu kigoye nuko muri iyi minsi ibintu byagoye karugira abapesanse ibyo ibitoro imiduga inywa ibitoro indege zinywa bikaduga twebwe icyo twabonye mu Banyamerika ni uko abantu uko ibyo bintu bakora batumye biba byinshi umuntu akaza kugura kuri menshi aho gufata bakagabanya amafaranga yo gukora ibintu ngaho hantu amafaranga asanga ikintu bagikoze ku mafaranga ku idorari rimwe mugaba bagaca bakigurisha ku muntu amadorari 30 ibyavuze yuko ariyo makosa ari karaba agomba rero yuko ibyo o yogabanuka hanyuma ikindi yabwiye Abanyamerika kandi bahuriye ko nuko agomba yuko ubu Abanyamerika bagura ibintu byakorewe muri Amerika kandi byakozwe n'ubuhinga bw'Abanyamerika.
Reka rero tubanyuriremo incamake y'amakuru twabagejejeho. Twababwiye ko Uganda ikomeje kwakira impunzi nshya ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abazi ubu ahanini bakaba baturutse mu duce twa gisirikare, ingabo za UPDF za Uganda zihigamo abarwanyi b'umutwe wa ADF. Twababwiye kandi ko imvura nyinshi irimo kugwa muri iki gihe muri Tanzania ibangamiye zimwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta. Abana, abagore batwite, abageze mu zabukuru n'abarwaye indwara zidakira akaba aribo babangamiwe cyane muri iki gihe. Tubabwira ndetse n'ijambo rya Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagejeje ku baturage mu mahanga yandi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rirasaba ibihugu bihana imbibi na Ukraine gufungura imipaka. Reka rero mbashimire mwese mwari muduteze amatwi. Nshimira Joe ku buhanga bw'ibyuma na Cyubahiro Dieudonne bamfashije kubagezaho aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.